ahantu abantu barasiwe ni ku gacimbi kitwa Gishishima agace barasiwemo kitwa kwisanganiro hari tubare tudandarizwa mu rwagwa turenga dutatu twubakishijwe imbaho n'ibigara akabare kamwe igihe abantu baraswa niko kari kuguruye konyene ako nako uhashitse ntikayoberanye kuberako imbere mu rugo muri ako kabare hari kidengeye cy'amaraso mu basize ubuzima hari umusirikare yari mwikonje bena akaba yitwa Muregwa Jean Bosco hamwe n'umwigisha wo gushora ito gikivumu azwi ku izina rya Nzokira Atanaza muri batatu bakomerekeye hari umukenyezi w'imyaka irenga 50 uyo nawe akaba yarababaye cyane undi nawe ni umupolisi abo bose bariko bizimya kanyota muri ako kabare Nyonzi Manise musenyeri wa komine Mugamba avuga ko abantu batewe n'abitwaje ibigwanisho
nkuko babitubwiye batubwiye ko batewe n'abantu bagize na banabi bari bitwaje ibigwanisho kandi tubona neza yuko hariho ibigwanisho byinshi
mu gipolisi ho bavuga ko bahitanywe n'amasasu abasirikare ko barasana n'ubwo abantu bitwaje ibigwanisho wari muri ako kabare muri ze nkuru nziza icegeye cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi
w'abantu twaje bigwanisho bari bambaye umwambaro usanzwe babeshi bita umwambaro wa gisivire asanga abandi bicaye kwa kabare baricara nabo barasangira urwagwa abajeje umutekano bahavuze bamenya ko aho hantu hari umugwa abantu bitwaje ibigwanisho niho rero abajeje umutekano baje kuraba abo bantu uwo mugwa witwaje ibigwanisho wewe wari wabonye abajeje umutekano hakirika niho rero baca batangura kurasa abajeje umutekano muri ico gihe abajeje umutekano amaze kuraswa nabo barasubije ba bantu bari basanzwe bari muri ako kabare nibo bashoboye guhitanwa n'amasasu
hagataho umufasoni nabo kabare abantu barasiwemwo amenyesha ko mwakiriye arafise harimo abantu babagabo bane atari bwigera abona kuri uwo mutumba uyo mukenyezi abandamiyesha yuko umwe muri abo bantu bane yarafise gerenade mu minwe yamara umufasoni avuga ko atankoho abo bantu bane bari bafise
abantu bariko baranywa sinabaharuye kanabonye abantu bane ntazi ntari bwabone bamwe bambaye impuzu z'igisivile uko yato cy'igisoda cyacyambaye babiri gabo atankoho bafise keretse umuntu umwe hafise amagenade mu minwe
ne ubonye umuntu afise genade mu minwe yari umuntu yambaye gisivile nta makenga wagize
yari yambaye gisivile yo seho nagira amakenga nyine nka guma mpindu uwo mwana ntimbe wa nigende ko hagiye kurihisha wewe genda rya kazi ntacyo
uyu mufasoni avuga ko atigeze abona abarasha abantu baguye muri ako kabare acumva amasasu yaciye aryama hasi abona gukira abo bantu bane uyu mufasoni yemeza ko atigeze amenya irengero ryabo byongeye no mu gipolisi bamenyesha ko haba ku ruhande rw'abasirikare cyangwa ku ruhande rw'abagwanyi nta n'umwe yasize ubuzima ko hafuye abanyagihugu basanzwe aho ku mutumba Kivumu si ubwa mbere hagandagurwa abantu hacindwa izibizirenga umenyeshamana akaba n'umwe batuye ku mutumba yarishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu banyagihugu kuri uwo mutumba batekewe n'ubwoba kubw'umutekano wabo uyu munsi mu gatondo muri komini ya Mugamba abapolisi n'abasirikare banyagara byongeye hadinutse ratogwa inkoho zibiri mu ihoteli y'uwahoze cegeya ca mbere cy'umukuru w'igihugu Martin Nduwimana abanyagihugu cyane cyane muri zone Nyagasasa na Muramba bamwe muri bo bazinutse barafatwa n'igipolisi hari ni hafatwa igitsina gabo bamwe muri abo bafashwe bahavuye barekugwa yamanitwa mu igitigi nyezina c'abari bafashwe abarekuwe cyo kimwe n'abasigaye minwe y'igipolisi abarongoye igipolisi mu karere baturungitse muvugizi w'igipolisi abona aho tubabajije batubwiye yuko ibyo bitigiri atazwari bwamenyeshwe mu mugamba mu ntera y'Ubururi Fidelite yashatse ijuru rya Amerika.